uyu mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri ni radio ijwi rya Amerika. Mukanya ni saa kumi muri aka kanya nyene ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi amasaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bwa misi yose cyangwa iterambere. Uno munsi rero turaganira twihweza agateka k'abana mu Burundi, mbega kifashe gate kifashe gate mu mwaka w'2017. Ni iyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa no mu mwaka w'2018? Nibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Tubibutse ko uno munsi ari umunsi wa kabiri, itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirizwa buri munsi hano kuri Radio ijwi rya Amerika saa 10 kugeza saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Tubibutse nimero yacu yaho mushobora kuduhamagara mukatwakura tugasubira tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Nimero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Iyo nimero ni nayo nimero yacu kuri WhatsApp mushobora kutumbikira ko ubutumwa bugufi. Ku nshuro ya 30 kuva ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 12 kugeza kuri 16 mu Khartoum mu gihugu cya Sudan, harabaye inama rukokoma ku bijyanye n'agateka k'abana muri Afrika. Iyo nama yahuje abahinga bajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Abo bahinga bahurikiye muri iryo shyirahamwe bakiriye ivyegeranyo vyashikirijwe n'ibihugu vyo muri Afrika ku kuntu agateka k'abana kifashe muri ivyo bihugu. Amashyirahamwe yo mu Burundi aharanira agateka k'abana nayo nyene yarari i Khartoum muri iyo nama. Ku Burundi harashikirije ivyegeranyo birimwo icateguwe na leta hamwe n'icateguwe na mashyirahamwe aharanira agateka k'abana yaserukiwe n'urunani FENADEB. Ivyo bikaba ari bimwe mu byo tugiye kuganira byari biri muri ivyo vyegeranyo. Umuntu yo kwibaza rero ati mbega agateka k'abana mu Burundi kifashe gate, kari kifashe gate muri uyu mwaka w'2017? Ni iyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa mu mwaka uza w'2018? Kuri telefone rero twatumiye umushingantahe ukandi akaba n'umuyobozi wa FENADEB, urunani rw'amashyirahamwe 66 aharanira agateka k'abana mu Burundi. Umushingantahe Jacques Nshimirimana ni we arongoye urwo runani mu Burundi muri kino gihe. Umushingantahe Jacques Nshimirimana, ntandwirahera kuva ugarutse mu gihugu cy'u Burundi uvuye Khartoum, uraho urakomeye?
Ndakomeye.
Urakoze gufata kano kanya kuganira natwe muri kino kiganiro. Turabashimiye ko namwafashe kano kanya. Ikibazo cya mbere mbona two kubaza, iyo nama iba iteguwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ibera i Khartoum yo kwihweza uko agateka k'abana kifashe, ibitunganijwe gute muri rusange, ibimeze gute?
murakoze cyane ni inama isanzwe iba kumbure rimwe mu myaka nk'ibiri hanyuma ni inama iba isanzwe yiga amaraporo y'ibihugu iyo niyo bita session hakatabaho n'inama yiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga iyo bita pre-session rero i Khartoum zari inama zibiri zihuriranye yari inama igira 30 y'ukwiga amaraporo y'ibihugu hanyuma ikaba n'inama igira 14 y'ukwiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga zari inama zibiri zahuriranye hanyuma mu maraporo y'ibihugu yizwe hariho nka raporo y'igihugu cya Benin igihugu cya Burkina Faso igihugu cya Malawi hanyuma akatabaho n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hizwe raporo y'u Burundi yashyikirijwe na MINUSMA hamwe na raporo y'igihugu cya Burkina Faso y'amashyirahamwe yigenga muri Burkina Faso hamwe na raporo y'amashyirahamwe yigenga yo muri Benin.
None batora bate amaraporo y'ibihugu runaka akwiye kwigwa uyu mwaka?
Ubundi kuva igihugu giteye igikumu ku masezerano nyafrika jeje gukingira gateka k'abana amwe nko mu Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 haheze imyaka ibiri gusa amasezerano avuga yuko ico gihugu kica kibanze gatanga iraporo y'ibanze y'ukwerekana ingene iby'agateka k'abana kifashe ugereranije n'ibiri muri ayo masezerano igihugu kiba cyateye ku igikumu rero ngahi wacu ntibyoroshe kuko Burundi bwateye igikumu kuri amasezerano mu mwaka w'2004 bisigura yuko raporo ya mbere y'ibanze yari yitezwe mu 2006 inyuma y'imyaka ibiri gusa ibitashobotse kumbure kubera imvo zimwe dushobora gutahura kubera ibihe igihugu cyagiye gicamo canke no kubera izindi mvo ziba zizwi n'aba basanzwe bategerezwa gutanga iyo raporo hanyuma raporo y'ibanze yategerezwa gutangwa mu 2006 niyi yatanzwe mu 2017 na leta y'u Burundi mu kwezi kw'icyenda rero amaraporo y'amashyirahamwe n'amaraporo aza akurikira raporo ya leta mu Gifaransa aho babivuga neza uko bavuga yuko raporo de la société civile ni raporo complémentaire au raporo principal iba yatanzwe na leta bisigura yuko babanza kwakira raporo y'igihugu hanyuma bamaze kuyakira bakaca basaba amashyirahamwe yigenga nayo gutanga raporo yunganira cyangwa iza yerekana ibyo leta itashoboye kwinjiramo cyane kuko murabona gutanga raporo y'igihugu cyose mu mpapuro zitarenga 40 si ikintu kiba cyoroshe hacabaho ibyo bita gupriyoriza kwerekana ibyankenerwa bihambaye hari igihe rero usanga muri iyo raporo hariho ibyo muri leta byibagiye cyangwa ugasanga kumbure babigize babibona kubera imvo zitandukanye aho baraheza bagasaba amashyirahamwe yuko yunganira iyo raporo abahinga rero bariko baraba raporo y'igihugu baca bafatanya na ya raporo yatangwa n'amashyirahamwe kugira ngo barabe yuko by'ukuri izo raporo zibiri zerekana ingene iz'agateka k'abana kifashe muri rusange mu gihugu.
Muri make mu bisanzwe amashyirahamwe yerekeye agateka kazi na muntu cyangwa agateka k'abana mu bihugu barakorana na leta mu gutegura izo raporo cyangwa bempi bakuru kwabo bakazishikiriza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bitandukanye mu buryo butandukanye?
Byarateye imbere kera byaratera n'induru cyane kandi abarundi ntibaze yuko tubizi bose kera ntibazita raporo complémentaire bazita contre raporo muvuga yaba ari raporo iza ivuguruza iyo igihugu cyatanze ibyo rero bikaca biteranya cyane ayo mashyirahamwe bakorera mu gihugu bikabateranya n'abasanzwe bajejwe ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu rero byarateye imbere baravuga bati izi raporo ntizishobora kwitwa contre raporo nizitwe raporo complémentaire ni uvuga icegeranyo nyunganizi gucegeranyo kiba cyatanzwe n'igihugu hanyuma twebwe mu gisata cy'abaranira agateka k'abana baranadusaba yuko ibyo tuba dushize muri raporo y'iwacu dutegerezwa kubishyira ku mugaragaro tukabyerekana kugira ngo n'abandi bantu kuko abaharanira agateka k'abana saba ari mu mashyirahamwe gusa ababyeyi abarezi abigisha bose baharanira gateka kabana bakeneye kubimenya kugira ngo ufise ico aterera agishiremo cyangwa uvuga atahantu mwarihenze mwemeye ibitari byo cyangwa mwasavye bidashoboka atugira inama avuga ati ndafite ico mvuga muri iyo raporo bakaca basaba nabo muri leta nabo ko raporo baba bateguye bayisangiza n'amashyirahamwe rero ivyo bica bituma atakwinubana kubaho cyane atakwikekana kubaho kubera ko biba biri muri raporo ya leta tuba tubizi raporo y'iwacu tuyandika dufatiye ku biri muri raporo leta iba yatanze hanyuma leta nayo ibizi raporo amashyirahamwe aba yatanze kuko tuba tuvuga ibibazo bimwe mu gihugu kimwe kandi tuba twabibonye turi kumwe ariko uburyo tubivuga burashobora kuba butandukanye bivanye n'umwe wese inyungu abafise muri iyo raporo ibitanzwe rero turaheza tukabereka raporo twe twateguye kandi by'ukuri bakabibona bati ahantu nibyo iki kibazo kirahari kandi ntaco turagikora ko kuko ubundi leta nibijejwe guhindura ibyo tuba twasavye ko byohinduka ku neza y'abantu rero iyo aba bahinga badusavye raporo baba nabo bifuza gufatira kuri ivyo twabonye nk'abari mu Burundi nk'abajejwe ibibazo by'abana mu gihugu c'u Burundi kugira ngo basabe leta kugira izihinyanyuye mu bijanye no guteza imbere agateka k'abana bafatiye kuri ya maraporo abiri ya raporo yatangwa n'igihugu na raporo yatanzwe n'amashyirahamwe iza yunganira raporo yatanzwe na leta y'u Burundi
birumvikana tugiye muri izo raporo nyine nyezina abo bahinga yo basanze hari ibintu biteye amakenga kugateka k'abana muri ico gihugu bigenda gute hakobwa iki
iyo abahinga basanze hari ikibazo bikomeye bibangamiye agateka k'abana mu gihugu barafise ubushobozi bahabwa n'amategeko bwo gutuma ko umushikiranganze abajejwe ico kibazo muri ico gihugu bagakoranya inama idasanzwe bagatuma ko uwo mushikiranganzi iramaze kuba nko ku gihugu cya Tanzania aho Tanzania yitwariwe yuko atacirikwa irakora mu kugwanya abadandaza abanyamwema abica abana b'abanyamwema bagahamagara ico gihugu kikaza kwisigura atari mu nama rusange ya bose mugabo mu nama idasanzwe hanyuma bagaheza bakabwira ico gihugu bati ku neza y'abana birasabwa yuko leta y'igihugu kanaka mukora ibi n'ibi 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 kugira ngo biboneke ko muri ko murashira mu twigoro mu guteza imbere agateka k'abana rero iyo nko ngahe iwacu habaye ikibazo biboneka yuko leta yasamaye cyangwa itashizemo ingufu zikwiriye mu kwerekana yuko abana nabo bafite uburenganzira abo bahinga barafite ubwo bushobozi bwo gutuma ko igihugu kikaza kwisigura imbere y'umugwi w'abo bahinga kuko n'umugwi ugizwe n'abahinga bava mu bihugu byinshi n'umugwi ugizwe n'abahinga indwi batogwa buri myaka ibiri kugira ngo basanzwe bava mu bihugu bitandukanye hanyuma n'umugwi uba ufatanye cyangwa uwegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bisigura yuko uwo mugwi nawe ushobora gutanga raporo hejuru mu nama y'abakuru b'ibihugu ukerekana uko igihugu kanaka kitariko kirubahiriza ibyo mugwi wasabye ico gihugu mu bijanye n'agateka k'abana muri ico gihugu baracicarira mu nama y'abakuru b'ibihugu binabaye ngombwa bakagifatira ibihano kubera ko kiba kitariko kirashira mu ngiro ivyo kiyemeje mu bijanye no guteza imbere agateka k'abana
ikino kiganiro ntizikiza kwihweza cyane cyane iyo raporo ukuntu zitegurwa n'ukuntu ziba zimeze ariko turinjira neza na neza mu biba birimwo indani none Uburundi kuri mwebwe mukurikiranira hafi cyane ibibazo by'abana buri munsi buri mwaka bimwe mu byo mwashikirije bikwiye kwitabwaho ni nk'ibihe muri iki gihe
murakoze cyane murabizi yuko ubundi iyo tuvuga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bw'abandi bantu nushobora kuvuga agateka k'umwana utavuze agateka k'ababyeyi biwe nushobora kuvuga umwana utavuze ahasanzwe aba mu kibano utavuze ku ishuri aho yiga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bwinshi cyane iyo rero ubundi burenganzira buhungabanye n'ubw'umwana buraheza bugahungabana nico gituma nko muri raporo twe twatanze twagerageje kwerekana yuko ibihe bidasanzwe igihugu cyaciyemo cyane cyane mu mwaka w'2015 bitasize inyuma abana mvuga hari abana bishwe hari abana bakoreshejwe mu migwi igwana hari abana bakoreshejwe mu myiyerekano hari abana barakoreshejwe mu bice bitandukanye hari abana bakomeretse abishwe bagera kuri 37 hari abana bafunzwe ni nk'ibyo bibazo twagerageje kugaruka ko dufatiye kuri ico gihe kidasanzwe igihugu carimo hanyuma hariho n'ibindi bisata twakoreye ko cyane n'igisata kijanye n'iby'amategeko agenga abana twarerekanye yuko hari byinshi byakozwe kandi dushima tugamburuka cyane cyane nk'amategeko atatu akomakoma aheruka gutorwa rimwe ryo mu 2014 bijanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'abana iyo ni intambwe ikomeye igihugu cateye mu byo gukingira agateka k'abana hakabaho n'itegeko ryo kugwanya abafata ku nguvu abakenyezi iyo nayo n'indi ntambwe kuko ico caha cari kibangamiye kandi n'ubu kibangamiye cyane abana babigeme abenshi baba bakiri ku ntebe y'ishuri canke baba batarandafikana imyaka 18 naho kiba kibangamiye n'abandi baba bakuze hanyuma hariho nk'itegeko rijanye n'ibyo gukingira abantu bagendana ubumuga ibice byinshi by'abo bantu bagendana ubumuga bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 murumva nk'iyo n'intambwe igihugu kiba cyarateye mu byo gushyiraho amategeko akingira abana ariko rero hagacabaho akaba gahatse kumbure ku mategeko tuba dusanzwe dufise aba ataraba ataraza kumbure ku murongo umwe n'amategeko Burundi bwateye ko igikumu novuga aya masezerano yo muri Afrika kingira abana aha novuga nk'igitabo cingo kigenga ingo n'imiryango ku ngingo ya 88 n'ingingo ya 122 twarerekanye yuko gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi muri ico gitabo izo ngingo zitarahinduka ngo zishobore kujana n'ibiri mu masezerano Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 ajyanye no gukingira abana n'izo ngingo zibiri zitandukanye umuhungu n'umukobwa murabona ngahe iwacu bavuga yuko umwana w'umusore kugire yubake ategeza kuba ashikanye imyaka 21 umwana w'umwigeme nawe imyaka 18 aho rero hakatabaho igihushane ugereranije n'ibiri mu ngingo ya kabiri y'amasezerano nyafrika kingira abana aho bavuga yuko umwana ategerezwa kuba ashikana imyaka 18 bisigura yuko uburenze imyaka 18 wese aba agiye mu rwego rw'abantu bakuze rero ugiye kwiyumvira igituma umwana w'umusore kugira ngo kumbure yubake urugo abanza guharura ku myaka 21 ucawumva yuko atansiguro n'imwe ibihari nico kimwe n'ingingo y'122 y'ico gitabo nyene ivuga yuko mu rugo umugabo ari we mutwe w'umuryango ivyo biri mu mico y'ikirundi ariko vyatse bija no muri iki gitabo bisigura yuko ingingo zose zifatwa n'umugabo mugabo akunganirwa n'umukenyezi urumva reverse ntishoboka umukenyezi ntashobora gufata ingingo ngo yunganirwe n'umugabo izo n'ingingo rero ucubona yuko ziba zidatanga ukungana hagati y'umukenyezi n'umushingantahe mu rugo bose baba basanzwe bafise uburenganzira bumwe hagaca habaho n'ibindi kumbure ngirango ntakwirirwa ndagaruka ko bisanzwe biri mu mategeko ako n'akaruro nari ntanze hanyuma hagaca habaho n'ikindi gisata cyo kuraba muri rusange ingene umwana uburenganzira bwiwe bwubahirijwe bitagiye muri ivyo vy'amategeko gusa mugabo muri rusange abana baraza ku ishure abana bariga abana baravuzwa aho twarerekanye yuko naho igihugu cari mu bihe bitoroshe twasimye yuko leta yafashe ingingo yo kugumizaho ukuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu n'abakenyezi bibaruka hamwe n'ukutarihisa amahera y'ishuri mu mashuri nsingiro mugabo nawo nyine turerekana uti naho utwo twigoro twatanzwe hariho agahaze kuko ibitigiri by'abana baheba amashuri
kumbure ntangingo
umwaka uheze twageze ku 2015 by'abana bahejwe amashuri uyu mwaka bagera ku 2018 aho rero tuca dusaba tuti ntarakwiye kubaho utwigoro kugira ngo ibitigiri by'abaheba amashuri bigabanuke.
Nivyo koko murabandanya mugwanira gateka kabana mu byo butandukanye kandi bwinshi cyane. Rika duha kanyanya cha kiganiro gijambo abanywanyi biradishwe rya America nabo nyine bafite ibibazo byinshi byumviro byinshi kugateka k'umwana cyane cyane mu Burundi naho ndakeka no mu Rwanda nabo nyine baritavyo na
Yego niho bari bari.
Rika twakire witwa Salomo. Salomo wiriwe neza urahora komeye?
Ndakomeye.
Kibazo canke ciyumviye?
Nagira n'icyumvira hamwe n'ikibazo aho gensanga mu Burundi mengo ntagateka cy'abana kubahirije kuko bamwe cyane cyane nk'abana b'abakobwa bahebe ishuri bafashe ababyeyi babo kurima basanga barangiye ijya mwaka wasizi yemewe babwiye tigenda nimuhere kwishyura muje kurima nimbo ni ikibazo kihari ari ikibazo cya sensibilisation kuba babwira ababyeyi bareka abana babo bige ikindi mbona n'ukuntu usanga abana niko ugasanga inisefu ibagenera amakaye ariko ugasanga bari bayakeneye se bayaronka kubera usanga aho yatanga umengo ntibakoresheje ibiharuro anje kuraba abayakeneye yeje nagira mbaza ni ke kintu bariko barakora kugira ibyo bintu by'uko abakobwa bahera ku mashuri cyangwa ukuntu abana babura amakaye bari babikwiye ugasanga se abari bayakeneye ugasanga se bayarose yanaweze kiriho kiravuga kugira amakosa akosowe sanga abantu bakorera amashyirahamwe rero bateka kazina mu nteka abantu mengo ntariko arashyika kuri teri yirabi ibibazo bihari yanajyanamaze ni ikihe kiriho kiravuga kugira ibintu byo guhebeka abana bihecya nk'ibintu by'uko abana bantu nikora bagenerwa amakaye ntibayarohe.
Urakoze cyane Salomo. Reka twakire n'uwitwa Désiré mbere ko duhakanya umutumira bishyuye. Désiré uratwumva?
Ndabumva cyane. Mwiriwe.
Mwiriwe neza. Urakoze kwihangana ku murongo akanya katari gato. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, je nagomba maze kwanza njikizi cyumviro nshima ku zoo yari karavuga baserukira amashyirahamwe y'abana. Isanzwe Leta y'Uburundi turayishimira kuba yarashoboye kuvuza abana b'imyaka barashikana imyaka itanu ikareka n'abanyeshuri bakiga ku buntu. Mugabo rero tugarutse kuyaturaba tuntu menga nko muri fondamentale ntabwo bigaka ku buntu kubera hariho amahera amwamwe bagenda barihishwa. Ikintu kibazo rero nagomba nce mbaza onya aserukira amashyirahamwe y'abana. Nashaka aze kutubwira icyiciro cy'amashyirahamwe y'abana aho kiherereye kuko turiko turaraba yavuze yuko ngo bagize ibitigiri by'abana bahe amashuri. Unya urashobora gutanga abana bahe amashuri kubera ubukene. Hanyuma rero nkaca mbona abana nabonye no mu Burundi bari mu bantu basigaye bajya kuri telegondera amahera ugasanga reka arakora ibikorwa nyine byo guhiga amahera kugira ashobore kubaho. Hanyuma rero nkaca mbaza nkabona umenga ari integuro nabonye ryari bari kubategura mu bushiranganji bw'indero itekanya y'uko ngo hazobahora haba ikiruhuko kimwe cy'ukwezi kumwe mu kiruhuko cy'ukwezi kumwe muri grande vacances. Burya ho nta mpungenge bafise ko abana bazoheba amashuri ari benshi kubera je ndibuka na jewe nkiri nko muri sogondere cyangwa muri primaire nakoresha amakaye ndondeye mirya grande vacances hoho ko abo bayihanira agateka k'abana nta mpungenge bafise ko aho ho hazavana haboneka abana baheba amashuri ari benshi. Ikindi kibazo mfise nagomba ndamubaza iki
bandanye
nagomba kubaza ikibazo kuri iki kinya byerekeye harya abana bavuka rumva bari no dedire ugasanga bavuka ku bantu bari amashushu none ko tubona hariho abantu usanga bamwe basi baca babahakana ugasanga ntibabandanije babakurikirana babafasha ugasanga nyina w'uwo mwana yamubyaye niwe ariko aragira ingorane kandi yarabisese yamubyaye none ayo mashyirahamwe aharanira agateka k'abana afasha iki abo bana? Nagomba ahubwo aca duha icyicaro cy'ahakorera cyangwa bishoboza duhe nimero za telefoni kugira ngo duhe tumutira abe n'ibyo bibazo kuko tuduze mu bitumba ruguru turabona ko ibyo bibazo byinshi ari byo bisigaye byiganje nyabwo hasigaye hadara abana b'abakobwa benshi ugasanga batarinda dishushu bakaca buri kibafasha none abo bana bo katari bo baba biremye atari bo baba bakoze iryo kosa baba bafashe iki? Murakoze ibibazo byanje n'ibyo.
Murakoze cyane. Ego urakoze cyane Désiré. Mushinga nayo nshimira Imana tugarutse tukibutsa ibibazo bya Salomo n'abatwumva agateka k'abana b'abakobwa. Yavuze ati abana b'abakobwa babwirwa kusigara muhira kugira ngo bafashe ibikorwa byo muhira kandi hariyo n'ikibazo kuri ico nyene cerekeye abana b'abakobwa sigazwa muhira kugira ngo baje kurima none nibande bofasha abo bavyeyi babo kuja kurima muri iyo mirima kumbure naco nyene ari kibazo abavyeyi basanga bafise kandi bakeneye imfashanyo kugira ngo udukogwa cyo muhira turangurwe byogenda gute kuri ico yabajije kandi nikijanye n'imfashanyo nk'amashirahamwe atanga adashikira ba abo biba bigenewe nk'amakaye atangwa na UNICEF n'izindi
murakoze cyane iki kibazo cy'ibijanye n'agateka k'abana babigeme si kibazo coroshe na gato kuko turabizi twese yuko umwana ubwiwe umwana naho ari umuhungu cyangwa umukobwa abasanzwe ari mu gice cyabo twita abantu baba bafite ibibazo bitandukanye naho atoba afite ingorane kumbure zijyanye n'iz'uburyo kuba ari muri icyo gice cy'abafite munsi y'imyaka 18 aba ari umuntu ategerezwa gukingirwa kubera iyo myaka arimo iyo bigeze rero ku bana babigeme bobo baba bafise ico mu gifaransa no kwita une double vulnérabilité kubera ko baba bakiri mu myaka y'abana bakongera bakaba ari n'abana babigeme kuko ugiye kuraba nk'umwana w'umwigeme bumwiriye
allo Jacques turakubuza ku murongo ndakeka telefone ya Jacques yacitse ariko turagerageza tumugarure ku murongo reka tube twakiriye abandi
kugira ngo ndongo twafungura
Jacques shinga na nshimira imana uradutunga telefone yayo yari yacitse gato subira mu iryo yungane waruvuze
ego nako ndavuga nti umwana w'umwigeme abafite ico mu gifaransa twita double vulnérabilité numvuga naho abasanzwe donko afite ibibazo kubera ko yitwa umwana wewe kubera ko abari n'umukobwa basanzwe afite izindi ngorane kubera uko kwitwa kubera uko kuba umukobwa nariko ntanga karoreo ni nk'ubu abana babiri umuhungu n'umukobwa bafashe urugendo hamabuka birirako bagasaba indara ahantu batazi ibishobora gushikira umwana w'umwigeme sibyo bishikira umwana w'umuhungu umwana w'umwigeme agiye gukomera amashu umuntu ati naraye ubusa uwo muntu ashobora kumuha ibimuhembura kubera ikigongo cyangwa akabimuha kubera ico ashobora kuba mwiteze ko cyangwa mukeneye ko mu nyuma rero ibi bica bituma niyo turiko turasemerera dusaba yuko agateka k'abana kokingirwa ikibazo cy'abana babigeme tugishyira ko inguvu inyinshi cyane aha rero abajije ati mbega muri ko mukora iki kugira ngo bateka k'abana b'abakobwa kubahirizwe ni ibikorwa bya minsi yose dukora ni ibizo guhimiriza kugira ngo bagume mu mashuri kugira ngo baba babahohoteye bahanwe kugira ngo abantu bamenye yuko abo bana bategerezwa gukingirwa kubera ya double vulnérabilité na sigura hanyuma gukingira abana si igikorwa cy'amashyirahamwe gusa nibaza yuko Salomo yotahura yuko kuba turi mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abana si uko tuba kumbura ari twebwe tubishoboye cyane gusumba abandi bose si uko tuba tubikora neza gusumba abandi kumbure nuko tuba tuboneka mugabo sinibaze ko ari abantu bakingira agateka k'abana kunganya umwigisha yamara ariko yigisha abana kuva itariki moshya 31 kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 sindabyibaze sinibaze yuko twoshobora kuba dukingira agateka k'abana kunganya umubyeyi ajera izo ngorane zose ku munsi abazi ibibazo umwana we wagenda ahura nabyo rero iyo twe turiko dukora iki gikorwa nk'amashirahamwe ni igikorwa kiza kunganira ibikorwa biba biriko bikorwa n'abandi barundi mu bice bitandukanye mu mashure mu kibano mu miryango mu batejwe intwaro bisigura yuko tutoshobora kwemera cyangwa ngo twemeze yuko ibibazo by'abana mu gihugu biri ku gatwe kacu cyangwa tubishoboye kubitorera umuti ntibishoboka na gatoya aha rero bisigura yuko na Salomo akwiye kuja muri urwo rugamba nawe akadufasha aha herereye akabanza karabati mbega b'abana bo mu kibano agateka kabo karubahirijwe abonye yuko haragahaze agatabaza Desire yabajije ati mbega icyicaro kirihe telefone hariho abantu bajejwe ibibazo by'abana ku mitumba yose igize iki gihugu cy'u Burundi ni yasizweho yitwa Comité de Protection de l'Enfant ibisanzwe irimo n'abakuru b'imitumba bisigura yuko ata muntu yoshobora kubura uwo yitura igihe abaye ukurenganywa k'umwana kubera iyo migwi ku mitumba yose y'igihugu naho atobaronse wo kumutumba iyo migwiriho kugwego rw'amakomine
iyo migwi ni migwi ya leta canke ni migwi ya leta canke ni migwi y'amashirahamwe yigenga
ni migwi ibirimwo abaserukira intwaro ibirimwo abari mu mashirahamwe ku mitumba yose no no mu makomine
iyo nimero none
abari mu abaserukira abana abarimwo userukira amashirahamwe abari userukira abakenyezi harimwo umwe aserukira intwaro babara abantu ndwi ku mutumba wose
mufise nimero zaho bo kwitura izo nimero ni nimero rusange umuntu wese yo telefona ko ni nkiyi
nimero nshobora gutanga niyo muri Fenadebe kuko urumva nk'iyo miguri ku mitumba nta amatelefone baba bafise mugana rishatse kumubwira yuko nk'ikibazo cabereye muri karitsiye kanaka cyangwa ku mutumba kanaka nashobora gukura ikibazo kibereye mu Muyinga muri komine kanaka cyari gushobora gutorerwa umuti nabo bantu bajejwe gukingira agateka k'abana muri iyo komine ngo kitse kiza kuba traité n'abantu bari Bujumbura ahubwo kuba ari ukutunganya akazi ukutariko nico gituma twama twibutsa yuko iyi migwi ihari kandi ari imigwi iba iri kwirakora kandi igerageza gutorera umuti ibibazo by'abana mu kibano hanyuma nk'inimero igihe biba bikenewe by'ukuri cyangwa ari ikibazo kumbure babona yuko carengeranye gisaba yuko kija ku rundi rwego rwo hejuru hariho inimero duhora dutanga muri Fenadeb ndayisise hafi mwongera tukaza kuyitanga mu mpera z'ikiganiro
nta kibazo
kuko ni nimero isanzwe itariha
yego none ku bibazo bya Desire byari byinshi ariko muri rusange yavuze yagarutse cyane ku abana barihishwa amafaranga ugasanga barataye amashure aragaruka no kubona yuko baragabanyije ikiringo cy'ukuruhuka aho bari basanzwe bakorera udufaranga two kugura amakaye n'ibindi icyo kibazo cy'uko abana bata amashuri kandi byitwa yuko biga ku buntu icyo kibazo cifashe gute mu gikemura mute
iki kibazo abo mu bushikiranganze bujejwe indero bari gikemuye umushikiranganze mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka w'2017 twe twari twasavye yuko yotomora neza yuko hari ayandi mafaranga arihishwa umunyeshuri mu gihe tuba tuzi yuko leta yashyizeho ingingo yuko ata mwana n'umwe azoriha amafaranga y'ishuri rero umushikiranganze yarabitomoye mu rwandiko aranabivuga no ku maradiyo yuko atamuyobozi n'umwe yemerewe kurihisha amafaranga umwana w'umunyeshuri naho byoba bimubavuga ngo babivuganiye mu nama y'ababyeyi kuko ivyo ni bimwe mu bituma hari abana baca badendebukirwa naho baba basabye 2000 hari imiryango idashobora kuronka ibyo 2000 kubasaba ibyo 2000 umwana akayabura hanyuma agasubira ku ishuri bakamwirukana ugaca usanga bivuyemo guheba ishuri
ni ukuvuga ko batomoye
batanzwe
baratomoye
ayandi mafaranga namwe yemewe kurihwa ikizoba gikenewe cyose ku ishuri iryo ari ryo ryose umushikiranganze yasabye yuko bamwitura hamubushikiranganze akaba ari bwo bumenye ingene butorera umuti ico kibazo cabonetse ku ishuri
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo ibibazo ni byinshi ariko dushobora kugaruka n'ikindi twaba tutishuye twakira uwitwa James urahora komeye ikibazo cyawe cyangwa icyumviye yego duzicwe tukumve neza
cyangwa se ntumutumire
yego
mbanje kubakeza kuko igikorwa mukora ni igikorwa byiza cyane kandi bisabwa yuko umuntu yabatera intege mu buryo buba bubonetse cyangwa ubwo aribwo bwose hama nyakubahwa mutumire wacu ndamubaza akabazo gatoya yego hama akabazo nagomba kubabaza mwatubwiye yuko hari amaraporo muhora mubwira kandi leta mukaba muyahujamo akaba agomba gusa kubera iki none leta hari ama ibintu by'ingingo ishobora gufatira urwaro ugasanga birakandamiza ubwo rwaruka mbega mu kugira bafata izo ngingo baba bamanza kubahanuza cyanke muhurira kuri ayo maraporo mwandika gusa hama hari ikindi kibazo nagomba kubabaza birashika yaho usanga agateka kabo banagaho nyangwa n'abantu bari mu nzego zitandukanye zitwarwa n'igihugu mbega hoho biraheza bikaborohera kugira ngo mukurikirane iyo dosiye kandi abari bonyine baba bafite ubutungane mu minwe yabo icyo gihe biraheza bikagenda gute amakandi kabazo katana kanyuma nago ndabaje
James birakoze kuko bibazo bibaye byinshi ashobora no kutavyishura ariko reka twakire ivyo bibiri urakoze cyane reka twakire na Jean-Claude Jean-Claude uratwumva Allo Jean-Claude Allo Jean-Claude Jean-Claude ari mu tundi twinshi reka twakire Aaron Aaron urahura komeye
Hemo
duga kwijambo
Yego mu isango je kesi na kesi bavuze ngo abana kesi usanga tangira ibyumviro mbega abana bavuga naba kubera iki tanimvira kesi na kesi bashatse kuvuga kwaruka kenshi rero ugwaruka usanga bafata ingingo nyinshi ugasanga izo ngingo bafashe zuzagiye kubaza ugwaruka kindega ibintu mubona bimeze gute nko mu cyane cyane nk'abantu b'abanyeshure ariko usanga baba bafite ingingo izi n'izi ntibaba bagiye ati mbega ugwaruka aho mubona izo ngingo tizifashe byo bagenderekera gute nuko usanga bigoye si mu banyeshure bonyine ni mu buzima butandukanye bwa bigoye usanga abana basigara biyumvira ko babaho kandi usanga uzwo busanga aribo ni nabo benshi kandi byo kimaze nagara kubaza kubera iki usanga kenshi na kenshi bafata ingingo abo bana batababajije bagize ntungo barabajije usanga babaza bajya bo mu gisagara usanga iminsi yose barishoboye aho gutumbera bajya bakenye babaze bumbe icyo kibazo baba bashaka gufata icyo byose bavuga nko mu bishaka nka byose biraba ubuzima bw'abanyagihugu
urakoze cyane Aaron urakoze cyane nubwo telefone yawe irimo akaruru ariko twakumvise ikibazo cawe mushinga nashimira Imana majambo make James yabajije ukuntu mukorana na leta
murakoze cyane kuri ibi bijyanye no gutegura ama raporo nabisiguye neza ingene byagiye bitera intambwe kera raporo yatangwa n'amashyirahamwe yigenga yitwa contre raporo yaba ari raporo iza kuvuguruza yatanzwe na leta kuko baba bazi yuko iyo ama leta atanze ama raporo avuga ibintu byiza gusa adashobora kuvuga bibi hanyuma bakata basaba amashyirahamwe yuko nayo aza kwerekana ibyo amareta atashikirije ubu rero byarateye imbere bavuga bati ntimusubire kunyegezanya ayo maraporo yanyu muba muri abarundi mwese muba mukorera mu gihugu kimwe muba mubona ibyo bibazo mubibonera hamwe inyishu zitangwa muba
alo shinga nashimira Imana sinzi kunyumva telefone yongeye gucika gato alo radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turiko turiweza ibibazo by'ugwaruka uko byari byifashe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2017 cyane cyane mu gihe ku nshuro ya 30 kuva ku itariki zitandatu gushika kuri 16 i Khartoum muri Sudani habaye inama rukokoma kubijanye n'agateka k'abana muri Afrika igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda niho byari biri uno munsi twatumiye umushinga nahe Jacques Nshimirimana serukiye amashyirahamwe aharanira agateka k'abana amashyirahamwe 66 akorera mu Burundi niwe turi kumwe ku murongo ariko aragerageza kudusigurira imigambi bafise y'ukubandanya baharanira agateka k'abana mu Burundi turamubuze ku murongo wa telefone ariko reka tugerageze tumugarure hamatumira mate turagaruka murakoze
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga tuko turiweza ibibazo n'agateka k'abantu ko kifashe mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe mushinga nashimira Imana telefone yatugoye gatonya vya wahavuye uva ko wasiguye neza no mu ntango ingene mukorana na leta tugiye ku kibazo cha Aaron yabajije bijanye n'ugwaruka kubona iyo kenshi hafashwe ingingo ugaruka ruba utabajijwe naho kumbure bashaka kuba bakiri bato ariko bashobora guterera akavuga ati cyane cyane niyo mubabajije mubaza bo mu gisagara ntimuja mu gihugu hagati imubivuze kwike
kumbure yoba yageguje kuko ibyo maze kubona haba mu bikorwa bikorwa n'amashyirahamwe yongaye wacu cyane mpuzamakungu akorera mu Burundi by'ukuri ibikorwa byinshi turageragereza ku buryo biba mu ntara zose iki kintu cy'uko ibikorwa birundanira mu gisagara cya Bujumbura ico twaragivuye ko kandi amashyirahamwe yose aragitahura nico gituma iyo habaye nk'ibi bikorwa bisaba gufasha abana bari mu ngorane za bisaba yuko abana batanga ibyiyumviro biba mu gihugu cyose hano muhuturorero nka tubiri gusa cyanke naho nogomba nka makaro kamwe ihuriro rikuru ry'abana ryitwa FONEB iryo huriro ririmo abana bava mu mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu kubera ko ari ibintu biba bitwara uburyo bwinshi baravuga ati reka turabe abana baserukira abandi bidatse no mu matora wacusanga abo bana baserukira abandi n'abana base baba bari barabatwara amakomine base batanke ababyeyi babo baba basanzwe bafise igihagararo runaka mu gihugu akaba ari bo bana batabitwa ko baserukiye abandi bana izo ngaha mu Burundi twarabirenganye baravuga tuti yaba umwana w'umukene yaba w'umukire yaba umunyamwema yaba w'umutwa yaba ugendana ubumuga bose nibaje muri ayo matora ushobora kwitoza yitoze hanyuma ashobora guserukira abandi bamutore kubera ibyiyumviro byiwe ntibamutore kubera umuryango avamo canke igihagararo ababyeyi be bashobora kuba bafite ibyo rero ni ibintu by'ukuri abarundi tutabona yuko ari intambwe ikomeye tuba dushitse ko kuko naho tuba turi ko tuvuga ngo ni iby'abana abo bana ntibaguma ari abana ntibabahetse amabuye mu mugongo mu myaka cumi iri imbere umwana abazi yuko yitoze bakamutora kubera ibyiyumviro yashikirije atari kubera umuryango avamo mu myaka cumi azoja kwitoza mu kibanza cya Mustanteri naho nyine avuga ati kumwe nitoza bakemera ibyiyumviro byanje reka n'ubu nje kwitoza ntitwaje ubwoko ntitwaje intara nitwaje idini kandi ibyiyumviro byanje bitume banyemera bisigura yuko aba bantu uyu munsi baba ariko bakurana iyo nyifato mu bijyanye n'iby'amatora ababa bariko bakurana iyo ngeso nziza nibakura ntibazobiheba bazokoresha bya bindi nyene bakora bakiri abana hanyuma igihugu kibe kiriko kirahinduka muri rusange kuko ntihagera igihe tuba dufite abantu bakuze baja kwitoza batariko baranigana batarinze gutanga ibiturire badakoresheje iterabwoba aho igihugu kizoteba gihinduke biciye muri aba bana uyu munsi tubona yuko umengo naca baba bamaze mu by'ubuzima bw'igihugu ariko tuba tuzi yuko bazokura bagakurana indero tuba twarabatoje bagakurana amavalere demokratike kugira ngo ibi bintu twita twama turirimba ngo demokrasi cyangwa ngo inkingi za demokrasi bobo baze bazishyira mu ngiro atari aba bakuze bamwe babibutsa imyaka yose mugabo bica mu gutwi bigaserukira mu kundi igihe cyose ageze amatora hama hari ingane abantu bamarana abantu ba imitima igumiri mu kirere
yego urakoze cyane reka tubandanye twakire uwundi munywanyi w'ishwi rya Amerika Innocent uraho
yego nda
tukakwijambo
yego yavuze kakurikirana agateka k'abana mukamuke mbona abana baheba ari benshi kandi bamwe babura uburyo abandi nabo usanga baca mu mabarabara no guseka kandi muhira basushaye imbere bitunga nako yokora bakabakura mu ibarabara kubona mu ibarabara bagwiriye kandi bakabandanya baheba n'amashuri nyine cyo babipfa kuke
bivuze baheba ego ino sa yivuze tabana baheba bavuze baheba ishuri
hari abana baheba amashuri bivanye n'ingorane y'amakaye abandi nabo ukazisanga mu mabarabara ni menshi nkamusaba yuko nkabo bari mu mabarabara boraba ingene babakura bakabatanguriza nko ku mashuri cyangwa bakababegeraniriza bakaguma hamwe bakabashishiriza aho nyine babegeraniriza
urakoze cyane Innocent Mushinga nahe nshimira imana kuri cyo kibazo nyene cha Innocent ukuntu abana baheba kuri we abona abana baheba ari benshi wo mwishura ha mukongeruka natubwira nitegeko twari twaravuze ko mu misi yahera gerekeye abana basabiriza ukuntu iryo tegeko rivuga yuko ari cyaha muri iki gihe yavuze yuko asanga abana ari benshi mu mayira bigiye kugenda gute
murakoze cyane iki kibazo cy'abana baba mwibarabara ni kibazo mumaze kubona yuko ari kibazo yaba leta y'u Burundi yaba amashyirahamwe twese twahagurukiye kandi ni kibazo nkora mutima ni kibazo kitoroshe na gatoyi gutorera umuti kuko ibiba byatumye abo bana baza mu ibarabara biba ari bituma byinshi cyane nico gituma naho baba baboneka kumengo nabana bake kugihuka uraba ibitegeri byabo ntibaba basika n'ibihumbi 4 mu gihugu cyose mugabo umwana wese umwe mu baba bari mu ibarabara abafite gituma ciwe yiharije tatumye afata ingingo yo kuza mu ibarabara hari habahaza kubera ingane zo mu miryango hari ababahaze kubera ibibazo by'umutekano muke hari ababahaze kubera ubupfuvya ababyeyi baba bapfuye hari ababahaze kubera ubugaba bwabo abandi bakaza kubera ibyaha bitandukanye baba bakoze mu kibano ari nacyo gituma rero kugitorera umuti ikibazo bisaba gufata umwanya ukwiye nimba mwaradukurikiranye duheruka no gusaba abajejwe iki kibazo mu ruhande rwa leta yuko bonongera n'umwanya watanzwe kuko umwanya wari watanzwe ari wo gushika itariki 31 y'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka ugira ikibazo cy'abana bamwe barabara kibe cavuye mu nzira twe rero tumaze kwicara tukabica hirya no hino twasanze mu minsi 14 13 12 isigaye indwi zibiri icyo kibazo ntigishobora kuba kirava mu nzira kiretse hakoreshejwe inguvu ivyo navyo twarasavye uko izo nguvu zitokoreshwa uko bica bicanishamwe abana n'abapolisi ugasanga abaye abana bahungabana abavunagurika abinyegeza abakomereka cyangwa nabo bakiyumvira gukora ibindi bintu bibi muribuka nko mu mwaka wa 1996 mu 1999 leta yigeze gushaka gushiramo ingufu mu gutora umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara hataduka ibintu byo gufata abakenyezi ku ngufu baca mu gisagara cya Bujumbura uko bajya abana naho tubita abana harimo abagabo bakuze ari abantu ibarabara riba ryaratsitse muhira iwabo rero kugira ngo abantu bashobore gusubira mu mihana yabo bisaba ubuhinga ico rero nico tumaze iminsi dusaba leta y'u Burundi yuko hatojamwo forcing hatojamwo gukoresha inguvu hatojamwo kunyinyana kumbure basobora n'ukwinyegeza mu gihugu cyose bakacaye bazo nta mwana kiri mu ibarabara kandi binyegeje ariko igihe bo bagiyemo ubuhinga dutorera umuti ibituma abo bana baza mu ibarabara hanyuma tukarondera abana b'ibigaba baba baje mu ibarabara kugira ngo bahamagara abandi bari mu miryango mu mwanya muto ico kibazo kikakiva mu nzira mugatuti tudashize ingufu mu kuja gutorera umuti icatumye abo bana baza mu ibarabara barashobora kwinyegeza ukwezi kumwe inyuma y'amezi abiri bagasubira bakagaruka rero twarashizeho ico twise fedehut y'abasanzwe bakorera mu gisata cy'abana kugira ngo twerekane ibikenewe byose kugira ngo iki kibazo kive mu nzira rero iyo fedehut niyo dusaba yuko yokubahirizwa hanyuma hakareka gukoreshwa ingufu kugira ngo ntibyavu bidusubize inyuma mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana hanyuma yanabajije ikijyanye n'iri tegeko rero ukagufatwa ingingero ukagufatwa yuko abasabiriza bazohanwa ijya kumbure n'ingingo abayifashe babona yuko ishobora kuza korohereza mu gushyira mu ngiro uyu mugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara kandi ugiye ukabiraba umwana azo bari mu ibarabara adafise cyari ko arakora azokwitwa uburi ko arasega mugabo rero aho atabaho ingingo ziherekeza iryo tegeko mbega umuntu twomenya ko ari ko arasega gute atanze ukuboka akakwereka mugenzi we canke yari ko arahererera mu gisagara atacafise akora canke bamufashe hari umuhaye amahera urumva ibibazo bikihari ni byinshi bisigura yuko hatabayeho gutomora neza limite z'ugusega uzohava usanga iryo tegeko rije no gukora ku bandi bantu benshi abarishyizeho batari bibaza ariko twebwe ico kico duhagarara ko uko nubundi n'ayo tegeko byo bari hari hari habana bidakora ko uvuga abana aba bari munsi y'imyaka 15 abo nabo ni nabo bese mu bana basabiriza ni nabo bese mu bana w'umwibarabara bisigura yuko iryo tegeko ryo guhana no guhasha basabiriza ku kibazo cy'abana nta kinini bizo barije guhindura kiretse kuri bamwe bakuze basanzwe basegesha abana abo nabo ni itegeko ryahahora ryahora ribahana kuko naho gusabiriza bitahora bihanwa n'amategeko gukoresha umuntu mu gusabiriza byahora bihanwa ibyo bita l'exploitation d'anamandicité ubu rero haba gukoresha umuntu mu gusabiriza haba no gusabiriza ni icyaha birahanwa n'amategeko mugabo ico cyaha hari abana bari munsi y'imyaka 15 kitazokora ko kandi ni nabo benshi bayerera mu mihana bagenda basabiriza
amategeko arabakingira kubera bakiri bato
turi ko turarondera inyishu zibereye zotuma ico kibazo cy'abana basabiriza n'abana bo mwibarabara gitorega umuti urama atari umuti uciye mu byo kubahana mu by'amategeko cyangwa mu byo kubafunga mugabo umuti ufatiye kuco nabo bashobora guterera mu kugira ngo situation barimo ihinduke babeho nk'abandi barundi bose
yego urakoze cyane reka twakire abandi banywanyi siko turagerageza gusozera ikiganiro nduwimana urahura komeye
enda komeye Loriane
urahura ushikirize kibazo cyangwa icyumviye
ego mbanje kuramutsa ndamutsana ari mu buhinga bw'itima bwose
mbanje
kuramutsa ariko arumbiza radio y'ijwi Amerika ego kibazo cyuwanje nashaka nibarize mutumire turavye abana bo mwibarabara benshi ari abantu usanga bafite uko biyifashe ugasanga bamwe bamwe turamaze kubimenya abasabiriza ko baba bafise kungene biba biyifise ugasanga abafise basi babo bacuruza amaboti ugasanga bamwe bamwe baratunze none ganya kubaha mwebwe murongoye agateka k'abana mwokora iki nk'abo bana bifise baza barasabiriza mu ibarabara kugira muraho kungene muraho kungene mubashira hamwe kugira baje hamwe ari nka mukaraba base babo kungene bo bameze ari umeze use ameze atacho yifise murabe kungene atacho yifise ari wifise ukaraba ukungene mukorera kugira ahanwe n'ubutungane kuko benshi turamaze kubona ko bamwe bamwe basabiriza kubera baba bifise cyoni cyambere
urakoze Nduwimana reka duha
karyo ndende bashimiye cyane mugabo
mu majambo make cyane kibazo cyawe cya kabiri
cya kabiri nacyo mugabo warunjyaniranije nyakuba wawe urongo agateka k'abana wokora iki kugira urabe ubwo gwaruka kenshi dusanga ruriko usanga ahantu mu mamanza ugasanga bararundanye bariko barya mu mwanza ari nka 50 cyangwa 100 mwokora iki ubwo gwaruka kugira murabo kumwe moruha nk'akazi rukiteza imbere ukareka gusabiriza mu ibarabara urakoze
urakoze cyane Nduwimana ku kibazo cya Nduwimana cya mbere mushinga na nshimira Imana mwari mwasiguye ibitari bike kubijyanye n'abana bo mu ibarabara nico muri ko murakora nivyo kogwa agaruye ikibazo cy'akazi hari icyo amashyirahamwe mukorana nayo cyo bakiko kirakora ni irihe shyirahamwe riko rirafasha abana kuronka ubuzi nubwo abana abo turiko turavuga mu bisanzwe bagomba kuba batari ko barakora ariko bariko bariga ni ikihe kintu kumbure nk'abashobora gukora sinzi yuko nko mu Burundi sinibuka neza hano muri Amerika abana bafite imyaka kuva kuri 15 baremerewe gukora amasaha runaka mu gihugu cy'u Burundi abari muri iyo myaka baremerewe gukora murabafasha
murakoze cyane nyishu nibaza ko ariyo nyene utanze twebwe abana tuba turi ko turavuga ni abana bari bari munsi y'imyaka 18 Desire yari yabajije karavuga ati nke cyose tuvuze abana ntaho urabitahura gutandukanya abana n'ugwaruka ariko hari itandukaniro kuko tugiye mu by'imyaka abana n'abantu bose bari munsi y'imyaka 18 ugwaruka nago rushikana imyaka 35 bisigura yuko abari muri iki gice cyo kuva ku myaka 15 gushika 18 abari abo ugwaruka n'abana bahuriye ko nuvuga ni bamwe bari muri ya myaka ya adolescence kumwe tuvyita mu gifaransa. Rero twebwe abana turiko turavuga abana dusanzwe duharanira gateka kabo bari munsi y'imyaka 18 n'abana mu bisanzwe batemerewe gukora akazi kiretse abari hagati y'imyaka 16 na 18 bashobora gukora ubuzi bubayabaye havuyemo ubuzi bukorwa mu ijoro. Uvuga nk'abana bari munsi y'imyaka 18 bashobora kuba abanyezamu, ntibashobora kuja kurarira imangazini z'abantu, ntibashobora kuja mu bikorwa kumbure habwize ikibazo ngo kijanye n'umutekano gishobora kubangamira agateka kabo.
Canke n'abana babayaya babana b'abakobwa usanga akenshi abana b'abakobwa bagira akazi k'ubuyaya kandi ugasanga barasabwa gukora no mwijoro kandi bakiri bato.
Aha, ico rero ikibazo cy'abana b'abakobwa canke b'abahungu bakoreshwa mu by'ababoyi n'abayaya nibaze ko ari kibazo bikunze mwofatira umwanya kikazo ikiganiro kirukwacu kubera ko gushika uyu munsi nta mategeko ahari agenga by'ukura tomoye agenga ibijyanye n'akazi ko mu nzu ngaha mu Burundi. Nuvuga yahari yo tuzanga ari ibyo gukwegera ko kandi nico bituma usanga hari abantu bashobora gukoresha n'abana baba bari hagati y'imyaka 16 tuvuze mugabo ugasanga ariko bakoresha no mu ijoro mukurarira mukurara yicaye arindire yuko abamukoresha bataha. Ibyo rero ntibyemewe n'ibwirizwa mpanabyaha byo mu Burundi ko umwana ashobora gukoreshwa murantunga gato, ntizemewe n'ingingo 182 y'amasezerano agenga iby'akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu OIT. Umwana ari hagati y'imyaka 16 na 18 arashobora gukora ubundi buzi bwose kiretse ubuzi bwo mu ijoro cyangwa ubuzi bubangamira agateka kiwe. Aha rero ikibazo cy'ababoyi n'abayaya nibaza yuko
tuzogerageza
tubibona babibona yuko abantu barenganwa kuko ushobora gusanga akora amasaha 28 kuri 28. Ikintu cyo tsaba twumviriza botahura nuko iyo uwo mwana kwitwariye bwo kumukoresha umuntu ashobora kwitwaza n'abandi barabigira ngo nanaka naramukoresha uko biri mu gihugu cyose kandi aba bakoresha n'abantu baba baciye ubwenge baba bazi n'ibi by'uburenganzira bwabo. Ariko iyo yitwaye asaba bimo mu gifaransa bita endaminite bageze kumuharurira endaminite ntibaharura amasaha 8 ku munsi cyo kimwe n'abandi bakozi murazi uko umukozi akora amasaha 8 ku munsi. Kuri uyu mwana abakoreshwa nk'umuyaya cyangwa umuboyi wewe baharura amasaha 28 bisigura yuko n'igihe abajyamye ibisigura yuko ari akaruhuko se budacanye na budaba yamuhaye nuko aba yabuzica mutuma ari nacyo gituma iyo abyutse mu ijoro ari igikoko kirije cyane ikintu agomba gutuma hanze abyura wa muboyi abyura wa muyaye hanyuma kibagira ko atabarakwiza na ya myaka yo gukora ubuzi nka bene ubu. Rero bese abo bimaze gukora ko nuko badaheza ngo bashobore gushinga intare cyangwa ngo babwire abandi byababaye ko ino mu masentare bageze guharura amayenda minute bagwiza n'amasaha 28 ku munsi mu gisingo cyo kugwiza n'amasaha 8. Rero birafite cyo bisigura hageze kuriha ayo mafaranga.
Urakoze cyane mushinga ntahe
ndangirize kuri iyi nyishu ya
inota mu minota mike cyane mu masegonda make kuko turimo turarangiza.
Abantu baza gusabiriza bari migwibiri hari abaza gusabiriza kubera inzara hakaba n'abaza gusabiriza kubera ingeso. Iyo rero hageze gutorera umuti ico kibazo dutegereza kubanza kumenya uti mbega uyu muntu yaje mwibarabara kubera ingeso canke ibyo arimo ariko abikora kubera inzara. Ubikora kubera inzara iyo umuhaye ibyo afungura ukamwereka akazi akora acabiheba. Ubikora kubera ingeso naho uwo muha ibitagenda arabiheza hanyuma agaheza akagaruka hahandi mwibarabara kuko aba yabigize umwuga. Rero iyi migwi ibiri ni migwi yo gutandukanya cyane.
Murakoze cyane gose mushinga na Jacques nshimira Imana. Muri make dusozera ikiganiro agateka k'abana mu Burundi ugeranyije n'umwaka uheze uyu mwaka kifashe gate n'impanuro wotanga dusozera ikiganiro. Murakoze cyane.
Bo muri make by'ukuri ibijyanye n'agateka k'abana mu Burundi naho hariho uduhaze twinshi cyane kandi utwo ni ngombwa bivuga ngo tuhabe kuko murabona uko ibihe bigenda birengana hazi bibado bindi bitandukanye muri make by'ukuri biraboneka ko ari utwigoro dutandukanye haba ku ruhande rw'amashyirahamwe haba ku ruhande rwa leta mu guteza imbere agateka k'abana hama ikindi kiza n'uko ibibazo biba bihari ababijejwe bicara hamwe tukicara hamwe tukabitorera umuti turi hamwe ibyo dushoboye bigatorerwa umuti ibitunaniye nabyo tukabiha umwanya
urakoze cyane gose mushinga na Jacques Nshimira Imana ayoboye urunani FENADEB rw'amashyirahamwe 66 haranira gateka k'abana ndashimira namwe mwese mwahamagaye n'abaduteze amatwi muri kino kiganiro cerekeje ugwaruka mu Burundi n'ahandi mwakoze cyane gose muri studio Indwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka afashijwe na Innocent Kimenyi mu buhinga bw'ibyuma murakoze
murumva ijwi rya Amerika mu kirundi.